Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro vya ryo mu kirundi mu Kinyarwanda. Milioni zancu timwese turi kumwe kuri munsi wa mbere itariki ndwi y'ukwezi ku munani mwaka 2017 muri kumwe na Frederic Undikije. Ubu numwanya rero ikiganiro muri sanga kuva kwigenekezo rya 30 y'ukwezi kwindi gusha kwigenekezo rya kabiri y'ukwezi k'umunani. Umuhuza w'Abarundi Edouard Ndwimana aherekejwe n'abandi bategetsi b'Abarundi yabonanye n'Abarundi batavuga rumwe na leta baba mu bihugu byo hanze. Ibyavuye muri iyo miyonano ntibiramenyekana, ariko amakuru atangazwa mu nyamakuru bitandukanye avuga ko ata bintu byinshi abari muri iyo nama bumvikanye ko. Ikintu kitazwi kandi nuko iyo mibonano izobandanya canke itazosubira gutumwako. Mbega ibiganiro canke imishikirano ibaye ku ruhande rw'ibiganiro bitunganywa n'umuhuza mpuzamakungu ku Burundi Benjamin Mkapa yahoze arongoye igihugu ca Tanzania bishobora kugira akamaro. Mbega ikintu abo banyapolitiki boshira ku rutonde rwa mbere mu gihe bosubira mu mibonano nk'iyo n'ikihe? Ibintu navyo mwifuza ko abanyapolitike boshira imbere igihe bazosubira gutumwa ko n'umuhuza mpuzamakungu w'Abarundi Benjamin Mkapa yahoze atwara igihugu ca Tanzania n'ibihe. Rero muri kuri ibibazo byose twatumiye bamwe mu gwaruka turi kumwe na Lionel Ndayizeye, akaba we waherutse kurangiza ishuri kaminuza Université Lumière. Muri yo neza Lionel.
Amahoro cyane, ndabaramukije namwe ngaho kuri Fort America.
Murakubiye.
Amahoro cyane, turashima.
Igome turi kumwe kandi na Stani Iranyibutse arongoye urwaruka mugambwe FNL wemewe na leta y'u Burundi. Mwiriwe neza Stani Iranyibutse.
Mwiriwe cyane, ndabaramukije. Ijya mirango ngongera nkaramutsa n'abarundi ndetse n'abantu wanyu ijya muri cyo bariko baratwumviriza.
Murakomeye.
Yego turakomeye n'ukuri turashima.
Ego me tutarinzere gutesha akanya baduteza amatwi nkuko twabivuze harabaye umuhuza mu w'Abarundi yarabonanye n'abatavuga rumwe na leta babahanze igihugu cyane cyane ahuri ke mugambwe mu muhari Senarede aho ni mu nama yabereye Helsinki mu gihugu cya Finland. Nashaka kubaza dutangura kumwe bwe mushiga ntahe Lionel, iyo nama mwarayumvise?
Ego cyane, murakoze cyane. Iyo nama twayumvise mbere njyewe natanga kumva kuri France 24, twayumvise mugabo ntitwigeze tumenya ati havuyemo iki, ntitwigeze kumenya ukuntu yatanguye kandi nk'urwaruka mu Burundi.
Lionel Ndova telefoni cyari kuyavuga, muratwumva? Telefone ya Lionel ndabona itariko iravuga. Reka turi kumwe kandi na Stani Iranyibutse tumubaze icyo kibazo nyene. Stani, iyo nama eka igihe muhuza abona n'abatavuga rumwe na leta cyane cyane abahurike muhari Senarede, iyo nama mwarayimenya?
Yego murakoze cyane. Iyo nama nuva ko twarayumvise ko ari inama yabaye mu ibanga. Ese twebwe kubande rwanje arakeje cyane leta y'u Burundi kubona yarashoboye kwemera ikaganira no batavuga rumwe.
Stani nta uko twavuze ko umuhuza ari we yabonanye n'aba makuru twaronse avuga ko ari umuhuza yabonanye n'aba tegetsi bamwe bari mu hari Senarede n'abandi batavuga umwe na leta. Ntitwigeze tuvuga ko ari leta y'u Burundi yaganiriye na Senarede. Ivyo murabishira kumuzirikanye kugira ngo ntitwave tuvuga ibintu tutaronka amakuru. Ntitwaronka amakuru tuzavuga. Uranyumva Stani, nibaza ko na telefone yewe yagiye. Reka tugaruke kuri Lionel. Lionel, mwari ko muravuga ko mwari mwumvise iyo nama?
Ego ego twaba tuvuga nk'urwaruka mu Burundi twumvise iyo nama mugabo. Je narababwiye yuko twemse kwivanga chance ntate hope yavugiye cyane mugabo ntitwamenye kuri iyo nama yatanguye kandi twamenye kuri ngene ya hege umva ntitwamenye byavugiwemo ntitwamenye ibyo bafashe kuko umaze kubona umuntu nk'umuhuza ari nzahaguruka akavuga ati cengiye kubona nabajya nuko mvuga yuko haba hariho ubushaka ubwo bushaka rero twari turindiriye twebwe nk'ugwaruka mu Burundi amafi dukeneye kumva kandi byavuyemo kuko by'ukuri umaze kubona abantu
telefone ndumva ziriko ziragorana gatoyi Lionel matwumva
yego je ndumva
duga ku ijambo mubandanye muvugereye no ko hari gihe ugume mu kibanza kimwe ko ndumva ko telefone iracika
yego nariko ndavuga ati cewe iyo nama narayumvise mugabo twarumvise twamenye kungene yatanguye kandi twamenye kungene yaheze kandi nkugwaruka mu Burundi nitwamenye ibyavuye muri iyo nama kandi sabifishe nyo tayo kumenya ibyavuye mu nama muri iyo nama kugira dushobore kubona ituze mu gihugu cyacu cy'u Burundi
mu kurindira kumenya ibyavuye muri iyo nama hari ikintu ku giti cy'urwaruka canke ku giti cy'urwaruka mwipfuza ko abo bategetsi boganira ko mu gihe ibiganiro nk'ivyo byasubira
na cyane cyane tugwe nk'urwaruka urabona ngaha mu Burundi urabona kuva aho uyu nyakubaho umukuru w'igihugu mu 2015 hatorewe marabona yuko hari ingingo zimwe zimwe zagiye zirasohoka zo kudatanga akazi ibintu birinze kuja kumugaragara ati nta kazi kazishobora gutangwa uranga twebwe ugwaruka duhije amashuri uba umva ni nka bombe ibicuritse bavuze yuko ata kazi kazishobora gutangwa sikuri urabona yuko ntitashi bafashe izo ngingo kubera
ndabona amatelefone akora nabi ariko nibaza ko ari mu buhinga bw'ivyuma ngaha ariko reka ndabona na Stani yagarutse Stani mwariko muravuga ivyereke iyo nama mubandanye
yego nanje iyo nama nkuko mugenza ndabivuze narayumvise mugabo nkayumva yumvise uko nyene sinzi ngo yateguwe gute sinzi ngo ireje mugabo cyarike igituta ikintu turindiriye gishika nuko dukeneye kumenya ibyo byaravuye muri iyo nama nta birebire rero twoshora igice tubivuze ko byinshi turamenya by'ukuri iyo nama yari yerekeye iki baganiriye ibiki cyafunditswe ni giki kugira na twebwe ugwaruka ndetse n'abarundi twumve icyo yoba yaravuye mu rutu turacabirindiranye igishika
Stani iranyibutse mu gihe inama nk'iyo subira kuba ikintu mwebwe ku giti cy'urwaruka mwipfuza ko abo bategetse buganira ko niki
no twebwe mu gihe inama yo subira kuba n'ukuri twogaya cyo nama yoba
ndabona amatelefone havagorana cyane gose ariko Lionel namwe muri ngaho ntimwari bwaheze kuvuga ikintu mwipfuza ko abo bategetsi boshika ko mu gihe ibiganiro nk'ivyo byosubira aho turiko tuvuga sinzi ko ari ibiganiro cyane two igihe umuhuza yosubira kubonana n'abandi baserukira nka Senarede n'abandi bose batavuga rumwe na leta baba hanze igihugu haba iburaya cyane muri Amerika
uri kubiraja urabona iyo bigeze cyishye ko yatera imbere ariko tubyaha gutera imbere twe tusubira inyuma sinzi nubona yuko abanyapolitiki hagati ku mpande zitandukanye n'ukuri barabe hagire barekure umare kunda rekure kugira abashobora gutorera imisho y'igihugu ikibazo kiri ngaha mu Burundi kuko tuko turatumwanya cyane n'ukuri yaba leta bari muri leta yaba abari muri opposition radicale cy'ukuri barabo ikintu bokora kinyaruka mbere gituri mu cyo kinyaruka kugira dushobore kuba bituze mu gihugu cyacu cy'u Burundi kuko tuko turasubira inyuma biteye ubwoba kuko urabona yuko n'amanama mpuzamakungu no munsi urabona ko tutari ko turabemererwa kuyakira ngaha mu Burundi kandi muri 2024 twarayakiye
murafise intumbero mwotanga ku ruhare rw'abakiri bato muravuze ko bakwiye korosha impande zose murafise icyumviro gishitse mwoshikiriza
icyumviro gishitse ku muntu washikiriza no kutubwira yuko Burundi ari nk'impetso ihetse abarundi ihetse mwarabonye izuba ryacu ryakira abarundi narageze kubwira umuntu tumara abonye igitoro cyabura mu Burundi ntabyo kuvuga ngo wowe wabuye muri FNL ngo uri umuseni DFDD bose baratunda ku murongo bakarara n'induga yari karara
Mwushika na istani na mwe ila nyusa telefone yanyo ndi ya likula kula neza sinzi kwa telefone yanyo changi ala handi mwuni hinga pwizi uma aliko mwushara kusoze liki chimwe mwaliko mwashikiriza kucheleke ye ibi nmwifuza vyo shigwa kurutonde guambe
mwetri mwucho jewe nifuza nifuza yuko mwravona ivihe igugu jitie mo nivihe vidasazo chane nivihe vya sivi igugu jinyuma bete ubijanye bifata byose mu butunzi muki bintu byonke no mu ndero bintu usa no kubona byafinyuma rero twe byo twifunza ni kuvuga uno muti mu gihugu hariho agahengwe naho urabona kuva ureka zaratanguye kuva amatora atangura babiguma mu mugabo uyu munsi urabona yuko agahengwe ariko rero twe tuvuga je mvuga nti ni kuri ibiganiro nibibe mugabo abo banyapolitiki icambere buharura yabanze bakunde umuntu wese avuga ko afite umunyagihugu nabanze akunde umunyagihugu kuko nyamba jewe uno munsi ndingahi bujumbura nabagenzi bari bujumbura rero nkuri nk'abantu supposing nka
ndebona telefone zibandanya kugorana tubibutse njuti mwese ko muri kamera bandanya kumviriza iradio hejwe ya Amerika ari samenyera i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turi kumwe na Arcade Bigirimana Arcade mwiriwe neza Arcade muratwumva ndabona uratwumva urafite ikibazo Arcade Bigirimana uratwumva
ndabumva
muri hehe Arcade
imuntara ya Burundi mu gihugu cy'u Burundi
eh murafite ikibazo murafite cyumviro turiko tuvuga cyane cyane kuvyerekeye inama umuhuza yagirishije aba tavuga rumwe na leta baguriyemo abari mu hari senarede aho hari imundwi iheze hari kuva ku itariki 30 gushika itariki ya 2 ukwezi k'8 murafite cyumviro murafite kibazo
ndafite cyumviro nubishikiriza aho kubyabere hariya muri senarede
yego
nuko bano banye politiki woshira ukumvikana imbere bakareka kuzabara kumirana bakaganira bakaraba yuko uno gwaruka gore kwagwa mu mporero ubu gihugu cyo Burundi araci imyaka 2 atarukite matakazira ugwaruka rurose kukubera inyungu z'abantu bamwe bamwe banye politiki rero kandi tugiye kukubera mu gihugu cyo Burundi n'amafaranga ifashanyo zaciye zihagarikwa igihugu cyo Burundi tubona umwenga kiri muri yambarugo nabagize amahirwe yo kuronka akazi hari abatarahembwa amaze hafi imyaka 20 imyaka 2 batararonka umushahara aro
yego duga ku ijambo turakumva
rero nicyo gituma mvuga nti nibashira inyungu za bene igihugu imbere baganire
uwe
nari bwana Frederic aro
duga ku ijambo turakumva
jewe nagomba ahubwo uzontumire kumushikira nganje umumbarize hari abantu bamaze imyaka 2 bakora akazi ka leta n'ubwo gushikiza isaba atararonka umushahara uzombarize umushikira nganje w'indero cyangwa umuvugizi w'ushikira nganje w'indero icyo bivuga ko aro
sozera
kindi nacyo nuko baba aho muri leta cyanye abatavuga umwe na leta bose nibaharanire bari kuriranire kuko uri kuraramwe leta y'u Burundi yoguma igira brado fere yuko itaganira n'abashatse guri ku butegetsi naho ibiganiro ntawe bizigira bishika mugabo bose boharanira kuko ku mpande zose uranze guhera muri Demire Kenzi naruhande narumwe utakoze ibyaha rero haba opposition haba leta nayo nyene yarakoze ibyaha rero bose ibagiriranira imbabazi hanyuma baganire abanyagihugu bareke kugwa mu mporero uravye ubukene buri mu gihugu cy'u Burundi burategwa bwa na Frederic
ego me urakoze Bigirimana ikibazo mwabaje twabaze mushikiranganje tuzogerageza tumurabe muri iminsi tumubaze abo bakozi bo mushikiranganje ujejwe indero batarahembwa heze amezi abiri nkuko mwabivuze reka riko tuhe
n'umunani w'umuntara ya Bururi bwa na Frederic
ego
nabantu 22 bo mu ntara ya Bururi bamaze imyaka 2 bakora n'ubu batarabona umushahara mugaba rose akazi nyuma yabo ugahura ku mezi 3 baciye baronka umushahara
Jean Bosco tuzokuhinyisha tuzoguhamagara turafite nimero zawe tu ico kibazo tuzokibaza reka ariko imbere yaho duhe ijambo Lionel agira ico avuze kubishikirijwe na Arcade Bigirimana avuga ko abarundi ahubwo abanyapolitiki bakwiye gushira inyungu z'igihugu imbere bakarekuriranira bakumvikana nka kurya bavuga ko mu mpari zose haba ibyo bita mu cyongereza win-win situation nyarutsa mushiga na Lionel
ego cyo kuno bivuga rishikirije n'ukuri bamwe igihugu cy'urundi cyafishe ingorane ingorane niyo nyene ingorane amaze kumva yuko abantu bashobora kubona ati ntibahembwa narumvise ibyasohotse ibyari yuko ngene umuntu yahora agura amayinite ibihumbi bitanu mu nyuma azo yagura ibihumbi mirongo ibiri na bingahe icyo ni byerekana yuko igihugu by'ukuri harimo ikibazo nubwo uno munsi wo guhaze widetache ukagenda mu modoka nziza warota icyo gitoro ukaca ugatumba ukavuga ngo tuzobaho ngo ibintu bizogenda neza cyane ngo imyaka ngo iraheze ibiri ngo bavuga yuko tushadupfa mubwo urabona yuko hari ikibazo icyo kibazo rero ubwo buntu butariho igihe mu bihumbi bibiri na cumi na kane mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu icyo kibazo cy'ukuri nicyo utuma abanyapolitiki bakwiye kujya hamwe ku byo bashoboye gutoranyisha cyo naravuze ati nta kibazo cyabayeho mu Burundi mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu cyari gikwiye kubaho kugira ngo dushobore gushyitsa aho dushyitse muri yagone gushyitsa ino saa tatu
egome namwe estani iranyutse kuri ico cimvu cyashikirijwe na Arcade Bigirimana avuga ko abarundi abanyapolitike cyane cyane bakwiye gushyira inyungu z'igihugu imbere kugira ngo bashobore gutorera inyishu amatati bafitaniye hagati yabo duga ku ijambo mu kanya gato
ego twese icyo nicyo cyumvirwa rwa twari dufite mu
ndabona telefone zisa n'izitameze neza tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe babandanya kumviriza iradiyo ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mushya ntahe Stanley turakugaruka ko mu kanya ariko reka tubanze duhe ijambo John Bosco umunywanyi w'iradiyo ijwi rya Amerika mwiriwe neza
mwiriwe mwereko mu bivuze ni John Bosco abandi mu ntara ya Mwonge mu komune Bugarama
yego me murafite ikibazo murafite icyumviro
bo ego ndafite icyumviro usomye ku rubuga ngurukana bumenyi bwanyu nabonye icyitegeko cyanyu mpereye ku bijyanye n'umuhuza ndabona neza ko umuhungu atumira abatategereje gutumira kuko navuze neza ko ahambuga nk'userukira ishyirahamwe AFGD ni association de la veille de conscience de la jeunesse pour le développement intégral et multisectoriel undi ko ndarabarera urwarukwa nirwo hanini bikunda kubabara mu gihe abanyepolitiki bataba bariko barahuza iyo rero umuhuza atumiye nabi mu kuvuga nta kabuza ko n'ibyo baba barimwo bigenda nabi akenshi rero turabona ko umuhungu ugwaruka urakumirwa cyane birutumirwa muri aya manama kandi akenshi bamwe bavuga ko ugwaruka ari bwo Burundi bw'ejo ikindi tugiye kuraba turabona ko abanyepolitike mu gihe baba bagiye kuganira ntabwo bashyira imbere inyungu z'abenegihugu bashyira imbere inyungu zabo urumva rero icyo kiragoye hanyuma ikindi turabona ko umengo imico n'akaranga byarakumiriwe aho umengo tutagiye mu mahanga ibiganiro ntibyoshoboka kera ndazi neza ko iyo habaye amatati hagati y'imiryango ikibanyi hari hamwe bita abashingantahe baragenda bakabumviriza bagaca urubanza ibintu bikagenda neza bikongera bigahera none uyu munsi ni mu makungu ni hirya no hino ariko nta kundi ko twemeye gutakaza imico n'akaranga reka tugende icyo rero mbona cyokorwa ni uko abanyepolitike mu gihe baba bagiye kuvugana ku kibazo cya politiki mbona ngaha mu Burundi bogenda koko bazi icyo bagiye kuvugana ko kuko akenshi bashyira imbere inyungu zabo aho gushyira imbere inyungu z'abenegihugu kuko turiko turaraba ibi bintu nta n'iminsi itatu byohera mu gihe abanyepolitike boba ari abantu bavuga bati twebwe tugiye gukora iki kintu koko kugira dutorere inyishu ikibazo kiri mu Burundi ntabwo ari ikibazo gikomeye cyane cyo tuma iminsi ibiri itatu ine ukwezi ndetse n'umwaka uhera iki kibazo kitavuye mu nzira ni ukudashaka kwabo mugerero boshaka bakabishiramo ingufu n'ingoga hanyuma n'umuhuza nawe akabishiramo ingufu bidasanzwe akamenya ko gufata ingingo ari ikintu gikomeye cyane nabyo noneho byofasha mu kuva muri izinjyane za politiki kuko tugiye kuraba n'ibintu bijyanye n'amahoro n'umutekano n'ukuri ntawo umuntu yoza ngaho ngo avuge ngo umutekano urakwiye n'ingorane gusa za politiki izo nazo akenshi abanyepolitiki bagomba kuzicuruzamo uyu akagomba ataronse iki ntiyemera urya ataronse iki ntiyemera icyo gisaba abanyepolitiki ni uko bakora ibishoboka byose hanyuma bagahuriza ku kintu kimwe kuko cyukubaka igihugu ku buryo atakongera kubyosubira tugenda iyo arusha tugenda hirya no hino mu makungu ni ukuvuga ko nubwo bazokwama bagiye biri byokunda mu gihe batazoba baramenya ko gukorera abenegihugu cya mbere bategeza gushyira imbere kuko
urakoze John Bosco
umumenyeshamakuru bashyira imbere inyungu z'iwabo byonyine gusa kuko baba bamenya uyu munsi ugwaruka ingorane dufite ingorane zidasanzwe cyane
kandi John Bosco reka duhe ijambo abatubire twatumiye bagira icyo bavuze ku byo mwashikirije reka duhe ijambo Lionel agira icyo avuze muravuze ibintu byinshi cyane rwose muvuze ko abanyapolitike ikabarundi bataye imico n'akaranga kubona ibiganiro bibihera hanze kandi muri kahise bashobora kwitorera inyishu z'ibibazo byabo mwavuze cyane cyane kandi ukuntu abanyapolitike bashyira inyungu zabo imbere reka ugwaruka rukibagirwa Lionel duga ku ijambo twibaze ko telefone
ntabwo abeshe kuko urabona ukungene ugwaruka rwagerura ibiraro murabona je ndibuka nkikura nkiri umwana mutoya kana gatoya
ndabona nibaza ko Lionel telefone worondera telefone yindi sinzi ko ari telefone yawe cyanke ko arahuri duga ku ijambo uratwumva
je ndabumva
duga ku ijambo yasubira gucika tu duga ku ijambo
hama urabona yuko ugwaruka ni nk'ibiraro by'abanyepolitike baraja ngaho bakarukoresha bakadukoresha ibyo bashaka baheza hama bagafata ubutegetsi bafashe ubutegetsi bakigiwe nubwo ari kwikina amatabu je ndibuka nkikura nkikira kana gatoyi ntabwo namubonye uwo muntu ngo hari umunyapolitiki yegeje kuorganiza ibintu aje kubyoorganiza abanyuma aravuga ngo guca umwana w'umwanangwahiri yarakironka mugabo icyo gihe barambwiye yuko icyo gihe ugwaruka rwahapfire rwaruteye ubwoba by'ukuri urabona yuko ibya byumviro nyine n'ubu bikigarukwa uranya abanyapolitiki dufite no munsi ntabwo ari abanyapolitiki bagomba guteza igihugu imbere ntabwo ari abanyapolitiki bagomba kuvuga ati twebwe igihugu
icyo cyumviro turagusaba kukigaruke ko mushyira na Lionel ndabona telefone isubiye gucika reka duhe ijambo Stani iranyibutse nawe nyine agira icyo avuze ku byashikirijwe na John Bosco
ego urakoze aka telefone cyari kangoye nagomba kubanza kuvuga kuri iki kibazo cya Arikade byashikirije aravuga ngo abanyepolitike nibaganire bareke gushyira inyungu zabo imbere n'ukuri jewe ndamwunga umukono birababaje cyane kubona abantu badashobora kutahura abantu badashobora kumenya ukuri uyu munsi abarundi nibo bari mu kibazo uno munsi ntitwumva igituma abo bantu bumva ko bakunda igihugu bavuga yuko bakunda bene igihugu bashobora kureka kwishyira inyungu imbere za bene igihugu ntitwumva abantu uno munsi bavuga bati uno munsi ufashanye ntize mu gihugu uno munsi ntimufashe igihugu uno munsi ibintu biracika mucumva rero ko hariho abantu bashyira inyungu zabo imbere kugira bakamishe rero jewe nkabandanya ndamwunganira mugani kuganira si bibi mugabo ni kuraba ni iki uno munsi intambwe tugeze ko dushobora kuganira umunsi rero twarumvise akarere ikaca urubanza ku bijyanye na manda ko manda yabaye ishyizwe amategeko abahungu batoye nibyo baratoye twaratetwa abandi baratoye mu minsi yose narumvise amashyirahamwe mpuzamakungu yemera ko inzego zihari ziri legali wenda ngo uyu munsi ni kuraba ati nibyo tuganira ni iki bakaraba ntibadusubize inyuma kuko iyo tuvuye ntidushobora gusubira inyuma duciye ahantu habi turenganya ahantu habi duciye mu mwonga
udasanzwe abagenzi abajoni gwaruka gwarahashije ubuzima uno munsi bariko baragira ibibazo n'abavyeyi babo uno munsi abo bari bariko baranigana abandigana ivyo baniganira bari nyuma y'igihugu nta kintu na kimwe tubona bariko barafasha uno munsi gwaruka bwinshi rurafunzwe abantu benshi barafunzwe bararira batagira ikibumviriza barara batagira uwo batakira uyu munsi rero tugeneye ibiganiro bidusubiza inyuma ntibarabe mbega ni izihe twe niyihe sije tuganirako kandi murumva neza yumva neza nta biganiro bishobora kubwanje nk'uko nakurikiranye akazi k'igihugu nafite iwacu tumaze n'iminsi uno munsi hariho abavuga bati mumvuga gato hariho abavuga bati dukeneye yuko tusambura inzego zatwe n'igihugu tuje mu matrande kuva nk'icyo cyumviro cyarataye igihe nibarabe bati mbega baturayumva 2020 adoti kugwa gute tubyitange ku gute ko turi mu bihungiro bidodonda gute mbega tuje tuyategure ivyo nivyo birakwiye kwicara bakavugana leta nayo n'umubyeyi ikaraba ukuntu abo banyepolitiki bashaka guhunga bashaka kuganira bo hacyaha bagategura amatora aho nibagira yuko udashobora kuganira n'umuntu bavuga ati wowe sindakwemera kandi bene bavuge bati iyi leta turayizi iyo shitibe yatwe n'abenegihugu abo baganire n'iyo leta
egome Lionel reka ndabona akanya kariko kagenda reka duhe n'ijambo
reka duhe n'ijambo
Lionel nawe nyine yara telefone yo yacitse yari kuragerageza kugira ngo arabe ko yashikiriza icyumviro kuri ico kuvyashikirijwe na John Bosco duga ku ijambo Lionel
ego ibyashikirijwe na John Bosco ni ibintu byumvikana cyane urabona yuko by'ukuri abanyepolitiki bakwiye gufata inzira y'amahoro abanyepolitiki bose yaba ugwa ufite urubyaro famiye warayikwiha mu Burundi ukayitwara mu mahanga nta kamaro ko kuguma watsa umuriro kuko abari ngaha mu gihugu igihugu kiruzuye n'ukuri abanyagihugu bari ngaha mu gihugu ni benshi kwatsa umuriro rero ngo kubera uvuga ati nta wanje ari hariya tete turatwaye famiye mugabo ntiwatwaye inshuti ntiwatwaye abagenzi bose ntiwabamare mu mahanga igihugu cyacu cy'u Burundi abantu bari kuracica n'abanyapolitiki bagiyeho batagomba guteza imbere igihugu ariko bagombye guteza imbere inda zabo n'abanyapolitiki bari kuragwana baca hejuru no hasi kugira bajye amakori nta kindi kintu bagwanira mu gihugu cy'u Burundi
tubibutse inshuti mwese ko muri kamarabandanye kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ndabona telefone ya Lionel ibandanye gucika mushe na Estani iranyibutse John Bosco yavuze ati reka umuhuza agiye kubonana n'abanyapolitiki atari bo ico cyimvira mu kivuga kwiki umunywanyi radio ijwi ya Amerika John Bosco yavuze ati umuhuza ari kwaganira n'abantu atari bo yarakwiye ahubwo kuganira n'ugwaruka ivyo mubivuga kwiki
yewe ahubwo iyo gucyumviro cyuyo mu John Bosco uruhande rumwe kirumvikana urundi ruhande nta muntu atari umuntu wese twe tufata ko mu Burundi nk'uko ari mu Burundi dawe umuntu wese afite ibibazo akwiye kugishikiriza amazi inzego ziba zihari inzego ziba zaheta ikagitorera umuti rero kuri icyo cyumviro umuhuza yagize kuzaganira nabo nibyo ajeje mu mirimo ya misi yose nuko yoja kumviriza uwo ari we wese mugabo jewe mvuga nti narabe abo bantu aja kumviriza kuko uyu munsi twebwe ugwaruka turi kido 75% turenze uyu munsi twese turi ngaha uyu munsi w'abayibazo nitwe dusufura nitwe bikorako bakadusha muri ibi na biriya akabitse tugira ingorane nkuko nemeje kubivuga ntibarabe rero ni biki bagiye kuganira kandi n'ukuri iki birababaje kubona abantu ari umuntu ushobora kujya kuganira nawe atifuza nk'uko afise izindi nzira ziwe ashaka gucamo abandanya tuba asamaza kugira abandanya atoba ibyo biganiro ntibikwiye kubira ku bwacu none hari i Burayi baganira n'abantu bangahe ninde nande ko ngaha mu Burundi twabaye 9,000,000 ugiye kureba abanyagihugu bari ngaha i Burundi cyangwa abanyepolitiki bari ngaha i Burundi nibarya gusa twumva hanze niko kibarya batuvuga ati batuganira gutaha hama abanywanyi babo bababone abajoni babo bafunze babashike ko abantu bose bari ngaha bababone hanyuma babambaje baganire
hariho ikibazo gihambaye cyane rwose cy'umutekano wa bamwe ariko reka tubibutse ko mwiko mwabandanya kumviza radio Ijwi rya Amerika lisamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi kumwe na Emile. Emile mwiriwe neza?
Mwiriwe neza Frederic.
Mwiriwe neza muri hega Emile?
Ndi Bujumbura mu Burundi.
Kazi na ki Kirundi?
Ni abumukiza.
Abumukiza murafite ikibazo, murafite icyumviro?
Oh nagomba mere ku ntererano umuri ndarangiza nibariza akabazo batumire.
Yego.
Kubisanzwe kubaha mahari ibiganiro mu Burundi yo hadusimborane je nka je uko ndabyihweza ndabiraba ndabona yuko ibiganiro byo muri kaje biba byari ibiganiro by'uruhendo igute byari by'uruhendo kuko nami nka karoriro gatoya burya iyo habaye ikiza kanaka cy'indwara icyo kiza kigatorerwa umuti bataranduye umuzi w'ingorane yateye icyo kiza ni ukuvuga yuko umuti utaba warabonetse nyawo bisigura yuko kuba mu Burundi hakiba ibiganiro by'ibihuza abanyepolitiki ni ukuvuga yuko ibiganiro byarabaye muri kaje haba harahabaye nk'akantu katashyizwe ahagaragara habaye gufukirirako niyo mpamvu zubona kenshi yako kantu kadutse uzabumva ibiganiro rero ibiganiro mbona mu bitegurwa nk'aha mu Burundi hagati y'abafite icyo bapfa ibiganiro mbona ni ibiganiro bizana agahengwe sinovuga ati ni ibiganiro bizana amahoro aramo uko je ndabiravye demokrasi tukiriho mu Burundi si demokrasi no kwita imirama nyene no kwita demokrasi classique turacyari muri demokrasi consensuelle iyo nayo ni demokrasi bizana mu biganiro bisiguri kire akigoro kumuhuza yagize mu kugenda kuraba bajya basinarede bahurikiye muri senarede ego nakigoro kire ariko ikintu je no bisabira no kuri barabize biganiro bariko bararondera kugira nibyo je ndizera yuko byoza nitude mu gihugu kuko burya ahantu habuza amahoro burya sikeshi yaboneka umutekano uravye rugezo abarundi bakenye ko kuri muri kino gihe ibintu bihomuriza ni ibintu bishobora guhungabanya umutekano umwanya wari wose je rero nkabasaba ati ibyo biganiro bategekanya kubisubiramo ni ukuri babirabe ntibibi biganiro by'uruhendo ntibi byahise isubira kuza tugarukana mu bindi biganiro kandi bavuga n'ukuri intandaro y'ibibazo biri mu Burundi bayibushe ama nkarangiza nisabira nako murantunga nibariza akabazo kamwe abo batumira mbega kuba n'ibyo biganiro atagwaruka ruserukigwa kandi nkaba numva baguma bagaruka yuko ugwaruka ngo ariko ngo rugwa ngo kiraro ngo gusabanye politiki nka Lionel ndumva ari umujene aci ubwenge burya hari umunyepolitike yoba akimugendera ngo amugire ku kiraro yisunze nk'ubumenyi yoba afise mu byo yoba yarize mu ishuri mbega ikibanza abajene baba bariho barahabwa muri ibyo biganiro bitegurwa kuva na kera nta kibanza namwe mbona abajene baserukiye toba ari ikihe ibyo biganiro biba bigiye kuba bizogira ingaruka izihe ugwaruka rukenye mu hashino gihe bimwe biteye isoni
yego me
mama murakoze ndabashimiye kuba mama ijambo
urakoze haba umukiza Emile ku vyumviro vyiza ni kibazo mubajije abatumire reka duhe ijambo Lionel agira icavuze mu kanya gatoyi cyane ngo se Lionel ndabona na iriya aturindiriye kugira ngo ashikirize icyumviro cyangwa ikibazo ciwe duga ku ijambo Lionel mu kanya gato
yego muranyumva
yego
arakoze cyane cyukuri nagira ndamushimire cyane ku kibazo abanyeshuri cyiza cyane cyukuri na nipfuza yuko abajene cyane cyane bo mu Burundi bo hindura ibyiyumviro
sinzi telefone ya Lionel turakugaruka ko Lionel reka nico kibazo duga kwijamo muri abo twumva telefone gumucike
ego nayo cyo kuvuga ati turafisha ubwoba y'abanyepolitike dufite mu Burundi kuko urabona yuko atabanyepolitike by'ukuri bagombere neza igihugu ariko arabanyepolitiki bagombera ineza inda zabo ati twebwe nk'ugwaruka iyo turiko turaja kuko
nibaza ko telefone imeze nabi Lionel canke n'umurongo umeze nabi reka duhe ijambo kuri icyo kibazo Stani iranyibutse turabe ko telefone yiwe ikora neza ivyumvire vyashikirijwe na Emile avuga ko hakwiye kuba ibiganiro nyakuri kugira ngo abarundi ntibaze kwame mu biganiro bagashika ku ngorane ka kumuzi w'ingorane z'abarundi duga ku ijambo mushyana yabaje n'ikibazo kandi kubona ivyo biganiro vyose biba urwaruka rutatumiwe kandi arwo nkingi y'igihugu arirwo kazo za kigihugu duga ku ijambo Stani
kuri
ndamushimiye cyane nakomere nitanze iki kibazo twama twagishikije imisari mike ko rwaruka rufata ikibanza kinini mu banyagihugu bagize igihugu cyacu nicyo gituma izega biraba byose abo batumira abo bagiye abo babashyize imbere kumbure bashyira imbere ko jabara ya ikibanza ugwaruka hanyuma yabivuze nimwe twariko turavuga uyu munsi biraboneka yuko abanyepolitiki bariko baraganira uno munsi nta muntu n'umwe akunda umunyagihugu ukuri biragaragara je na gumagara ku kibazo cyangwa n'abajene benshi abajene bafunga urangira imyidogo Frederic bafise kuko twaba abantu baganira mu kibazo byo baganira babanze baganira kuko dufungwa ko badutumye muri 2020 hanze mirongo ingahe bari abajene bose mu nzi bakoreye abo bantu bari kubashaka kuganira bari mu gasho bari mu busho abandi baragize gute baracyahize abo barahuye kuko ibyo babashyizemo ni abanze baganire basicyo bavuge bati abajene bacu nibatezurwa hano ikindi cya kabiri ikindi cya kabiri nshobora kumbwira ibiganiro ukuntu nshobora kugenda uri hanze y'igihugu tuba tuta abarundi tutariko turabikurikirana mwe mwavuze ngo umutekano ngo kumbure umutekano wawe mbega ninde muntu asumbya ingufu muri opozisiyo gusiga nawe gwasa hagati nari njyayo ubujumbura tatekaniwe ntakora imirimo yiwe kuri kwanza ninde rero kigenda ku mana nashyikiriza amakuru yiwe uko abyipfuza uko abibona bigenda mu gihugu hari uriya muri tugwara rero niburaba abo bantu ahubwo bagiye gukamisha twe dusaba yuko n'ukuri buhindura intumbero nibaje baganire babishaka bivuye ku mutwe bavuga ati twebwe n'ukuri turakeneye ibyo tubona ku bijyanye ntibareke guhuvya leta uno munsi amatora asigaje imyaka ibiri n'ibyo bintu baganira atari ibijyanye n'amatora n'ibindi ndio n'ikindi nacyo Frederic hari abantu raporo uri kuraganira uvuga yuko leta uno munsi ihari niyo utayemera uno munsi niyo ugaruka kuganira kuri leta ngo ubundi ikimanda ngo dutwike ibintu ibyo biriya kandi turi ko twegereza amatora nicyo gituma rero nawumva yuko ariko icyo gikibone baba ariko barakora rukontrere nibaganire ibyo babona iri mu bihe bigeze uno munsi hari imigwi myinshi mu gihugu hari umugwi senetive nawe cyaciye mu gihugu hose ubwira ijyana hagati y'abarundi abafatanye nabi mu bihe bitameze neza abateranye amabuye abapfuye ubusa bateranye n'imiryango
ndagusabe uzi uravunagura amajambo reka duhe n'ijambo uwo munywanyi radio ijwi rya Amerika Elia turi kumwe ngaha Elia mwiriwe neza
mwiriwe neza
muri hehe Elia
ndi Elia Nsengiyumva nk'abandi muri komine muha mu gisagara cya Bujumbu
murafite ikibazo murafite icyumviro abari kubavuza radio ubanza kuyizimya hanyuma ukabaza ikibazo neza
nikiri inyuma
uzimi radio
ninutanya n'ahantu bavugiriza imiziki kuri studio mukabona nigiye ugato wingirana ukwama rusange iyo nagiye guhagara
yego nyaruta ikibazo rero kuko hari hinduru
murakoze cyane hama so mfise uyu munsi ndacyoherwa iyo ndiko ndumva impande zitandukanye zose zivuga yuko zikunda igihugu nibabishyire mu ngiro nicyo cyiyumvira mfite uno munsi kugira ngo tubone by'ukuri yuko bakunda kino gihugu cy'u Burundi Imana yaduhaye kuko niyo babishyira mu ngiro bagashyika ku masezerano nk'uko babandanya kubitwemerera bazoba biyambitse agahuzu kandi bizotuma bahora badukisha mwicisha babandanya kutwubaha twese muri rusange nta bindi ndavuga byinshi ndabashimiye ku mwanya mu mpaye ku iradiyo ijwi rya Amerika kuko sinkunda kurandira kiretse gusa rimwe rimwe iyo bingoye murakoze cyane
urakoze Elias ngiyumva ko cyumvira mushikirije reka dusubire kwa Lionel twumve ingene telefone ibikora Lionel musozere ku byari byashikirijwe n'umuntu wanyu wacu John Bosco ucu jano kuri ico kibazo no kucimve gishikirijwe na Elia duga ku jambo
muranyumva
ego duga ku jambo
ego kero nari kunavuga ati kuri
ya Lionel urabe ko duha indi telefone ngaho kuyo ntidusubira kuyiguhamagara ko nibaza ko ifite ikibazo canke ari umurongo utagenda neza reka rero duhe ijambo Stanislas Stani iranye utse agira ico avuze kuvyashikirijwe na Elia
Elias ndamushimye cyane Elias nikuri ashikije ikibazo cyiza cyane kandi abana yagira ibyiyumviro nk'ibyo umuntu nihaba hariho umuntu ariko araganira ku nyungu z'umunyagihugu ntabyerekane kuko ntidushobora drema kwenda abanyagihugu buri munsi turanje ntibabyerekane abo bantu leta nishyira imbere kushaka ko nayo nyine n'umubyeyi abo bantu ibumvirije ubwabo ntushobora kuvuga yuko abo bantu babandanya badusubiza muri 2015 nuko tutazi gusa ibyo baganiriye n'ibyo basanze twahinga icyo tubivuze ko nimwabironka muzobiduha mugabo bumve yuko uno munsi dukeneye ko berekana ko bafite ugushaka uyu munsi n'umurabe niko ndabivuga hasigaye imyaka itarenga ibiri kuko yaheze ngira mu mwaka utangura nokutegura amatora none nimwumva abo bantu baba bashaka bakabazi ko demokrasi mu Burundi iriho kandi inzego zijaho ari nzice mu matora uyu munsi rero barabona ko basigaye imyaka ibiri bariko baradindiza ibiganiro bariko baraca hirya no hino bariko barahinduka amakungu ibintu biracika intambara iragira ejo bundi nabonye umuririmbyi je nari muri konsere y'umuririmbyi Koffi Olomide ibintu yavuze ati je bwa ndi mu Burundi ibintu bavuga vraiment ari ibi nzi ko nshobora kubita umuziki kera samu sinze sashobora n'ikindi cyizere z'igitondo nkazuba gitari yaca Bujumbura n'amaguru atari ingorane zihari nimuraba abo bantu bagitorera umuntu uno munsi abantu baranwaye uno munsi umutekano w'abantu w'umuhutu umututsi umutwa wefura uracungereye nta muntu n'umwe yidoga none abo bantu niba batari inyungu zabo amatora yarahetse iriya deza amatora yararangiye icyo cy'amatora cyarahetse iriya umwaka urahetse sentare igiye kubahiza icyerekezo sentare yafika y'ubuseruko igiye kubahiza ibyo ashingiro ishyikirije ko inzego none ibindi baganira ni biki ntibaganire ukuntu amatora yogenda ku 2000 na 2000 baze mu gihugu tubabone kuko
majambo magufi mushya ntehe Stanislas reka duhe
ndabariya ntange mesaje ndabwe mesaje abantu bantumye bafunzwe hirya no hino bavuze ibiganiro kitoriki mbabarira gatoya uyumve iyo mesaje n'abana bo bayumve
yego
bavuze bati twebwe turi abantu turenga hafi igitigiri kirekire twafunzwe tuzira abo bantu bavuga ko bariko baraganira hanze ibyo bintu baganira bataganira kudukura mu munyororo badushyizemo mu mitego badushyizemo n'ibiki nabanze baganira ibyo hanyuma tuve mu munyororo tujye mu gihugu tukore tukure mu miryango dukorere igihugu nabo baze tubandanye politiki yo kubaka igihugu
murakoze Stani mushyaka Lionel Elia umunywanyi w'iradiyo Ijwi ry'Amerika yavuze ko impande zose mu Burundi zivuga ko zikunda igihugu ariko aravye ukuntu ibiganiro bifata igihe kirekire akabona ko akwiye gushyira mu ngiro ibyo bavuga muduge ku ijambo mu nsozere no kuciyumvira umwe ariko murashikiriza mu kanya gatoya
hallo
duga ku ijambo Lionel ntutumwanya
ego rero ndashimya cyane
ndabona telefone yawe kandi
hallo
vuga duga ku ijambo nturindire
ati barame abanyapolitiki bari kubatwara urwaruka kuko urwaruka niko gwinshi paraporo y'abanyapolitiki nagira ndakubwira yuko hagati y'abanyagihugu batoba tuko atakibazo na kimwe kihari ikibazo kiribonye abanyapolitiki abanyapolitiki nibo bavyo bava bakagenda mu banyagihugu bakabashamwe ibyiyumviro byo gucanamwo nibo bababwira ngo muribuka nibo bababwira ngo murarabane
Lionel naho uhinduye telefone ndabona igifite ikibazo reka duhe ijambo umunywanyi radio Ijwi ry'Amerika Ben John mwiriwe neza muri hehe ga Ben John
ndi mu gashoho mu ntara ya Muhinga
yego me izina ry'ikirundi ninde
ni Duhayimana Aaron
nduga ku ijambo urafite ikibazo cy'imviro
ni cyumviro cyose urabona mu bisanzwe nkaho bayo umutumbise umutegetsi yagiye kuraba abantu babarundi bari hanze nta kindi tuba dukeneye twasifuza yuko ahubwo yo bashikiriza ijambo ry'uko boda tukafashanya kubaka igihugu kuko ubujya ubwi urasanga ubwiye kuraba ugasanga abantu benshi bari hanze usanga igihugu nicyo kiba kiriko kirahomba bene gugu bagahomba hari gusanga hagiye abantu bafite ubumenyi butandukanye boda bakadufasha mu gihugu ahubwo icyo narusaba ni uko abantu bose bagiye hanze bo begeranya bakaga tugafashanya kubaka igihugu
murakoze Ben John reka duhe ijambo Vital Vital mwiri neza muri hega Vital
yende mu kayana
izina gikirundi ninde
babaranya nka Vital
yego baranya nka murafite ikibazo murafite cyumviro
cyumviro nari mfite
duka ku ijambo wegere telefone mvuge cyane
cyumviro je nari mfite
mhm
nuko abanyagihugu twegwe dukeneye amahoro icyo mbona abanyapolitike bari hanze hamunye politike mbona kundi gihugu arimo kuyo waba kundi gihugu babaza mu biganiro bagashyira hamwe bose hanyuma tukaronka amahoro kandi kiri nacyo ibyo biganiro rero numva bagoma bavuga namunye politike numva numva ashaka uko ibyo biganiro byoba kuyo bashaka ko biba abajya mu biganiro bafite ibyo bateguye bakora hanyuma umuntu bakumvikana ubwo tukaronka amahoro abanyagihugu ndabashimiye kuba mwampaye ijambo murakoze
murakoze Vital Vital murakoze reka duhe n'ijambo rero Stani ndabona telefone ya Lionel yabandanije kugira ibibazo Stani Stani muratwumva
yego ndabumva ndabumva
yego meye kucimbura gishikirijwe na Ben John na Vital duga ku ijambo
yego John n'ukuri ndamushimiye cyane avuga ati abarundi bari hanze nta kindi tubipfuriza ati atarugutaha ukuri ikintu cya mbere abo barundi bari hanze nibumve ko batashobora kuvugira igihugu bari hanze ibyo nabo ntibabyumve kuko ubundi turi mu ntambara imbere hari abantu batuza abandi abantu bagahunga bakomoka igihugu bagira yidegereza muri uyu munsi umuntu wese aridegereza mu gihugu natanze ubururero bw'abanyepolitiki bakomakomeye bari ngaha ndetse byo no kuraba mu matora baronze amajwi akwiye bari ngaha ibuje bari ngaha imbere hariho n'abari muri leta abo bantu baba ko bakunda igihugu ndavuga ni batahe bwa mbere babanze bashikire abo bataye ngaha hamwe baje gushika ngaha batoreza leta n'umubyeyi bicare barabicoka kugira ibyo fashanye bagiye kuzirika ku nyungu zabo batumigira bapfuhera abahugi mu bantu batubohera amaboko umugongo mbere leta iri kirahomba niyo leta ko uyu munsi ibintu byagize igihugu irangura imigambi yayo iyo tuca ubushakashatsi bwinshi ngo nitwenda abanyagihugu iyo twari kuba tutabiro urumva nitwe tugomba rero
ariko mushigana Stani iranyibutse Stani iranyibutse muribagira ko hariho abahunze igihugu cyane cyane kubera umutekano wabo babona ko ashobora umutekano wabo ushobora kumererwa nabi ibyo mwagumye muvuye bagira
eh none bagize kudeta none rega kudeta ni ntambara we uba wateguye igitero uba ega ugize kudeta harimo kureyishisha no kwishuwa rero iyo utinzwe umenya ingo umenya inzira ifata ahubwo niyo n'ubindi bihugu murabizi umuntu yateguye kudeta akatsinze murazi ko bigenda abo bahunze no kubera yuko bashatse gusubiza inzira demokarasi inyuma mugabo
ariko uraza ko
abantu uko leta
abarundi bahunze ni benshi baharugwa mu bihumbi mushyana Stani bose ntibari muri kudeta
nta murundi yahunze ahunze intambara we ni kutari ngai Bujumbura hari amakampani yarahabaye abantu baratanga amafaranga abantu bakaca kunzukunza bavuga ati ibara riraguye udahungarapfa abantu bahunze kubera inyigisho zabo abantu bahunze igihugu turafise urubisi yabo n'abahawe amafaranga bagize mobilizatio yerekana ko ibintu bikize mu gihugu abantu bagira abahwere hari intambara tudamusiga none uzoguma ngaha abantu we niko utari Bujumbura kubera kuri pasi wasanga hari nk'abantu ibihumbi bitanu ariko barabiga amantuke turacyari ngaha turacyari ngaha rero uno munsi warabuye uko babishatse siko byagenze abo bantu be bari hanze kuri umutekano wabo barabi icyo biyagirira ubwo leta n'umubyeyi n'icingo ni ngufi baganira ahubwo basabire rero mugiye muvuga ko wese ari ikigongo yuko baramenje
Hakizimana Gordie.
Murafisi kibazo murafisi cyumviro.
Yeye linera nabwo nagomba gutanga abanye politike nabwo akunda igihugu yaba akunda igihugu n'abuje bogenda anze bagasemera ngo nibakimfaza mitege guza mu Burundi kandi baziko abarundi kwegugwa bakatwa madigenye cyane. Hago yaba akunda Burundi boza nyine bakaza mu gihugu bakazuba n'ifanya n'ubikaza uko nabwo bakunda Burundi bakata bagenda anze bagafata ngo nibiza ngo bitungane. Ariko nabatumye Hello?
Duga kwijambo turakumva.
Ariko nabatumye bora bakajaba ikaguza ko bavuga ibya politike nabonye ne kuko yaba ibigano babikona nabonye boreka kuko ariko ibigano byobera hanze bakaza bikabera mu Burundi. Murakoze
Gordien. Erika duhene ijambo Dinandos mwiriwe neza.
Mwiriwe
muri hehe Dinandos?
Igiharo.
Mu izina ry'ikirundi ninde?
Kwizera.
Mwafite ikibazo? Mwafite icyumviro?
Icyumviro gihe kubijyanye n'imibonano haba ku ruhande rwa dushaka atavuga rumwe bamabagirana yani ko tuntu nenga ahanini abanyagibona cyose cyose kuko n'amajambo nta bikoko bafite mu zukuri ruko abaraba nta bikoko bafika cyane kwa yuko izo ngendo bagwiza byose bya gushaka ka musuku n'ubundi byo kuri ari mu gihe cyatumira gihe bade gukore nyine kuko je ndiko ndaraba ibendo byo kujya ahiye mu zafira ande za rusha n'ahandi usanga bisaba amafaranga menshi kandi bakagaruka saa musaruro bashikiyepfo kandi ate no tuyose ibikorwa muri make rero abatavuga rumwe na leta cyangwa yaba leta barakwiye gusakura bimeze n'umunyagihugu nayo nimba bagomba kwigiriza ingendo kugira ngo amakonti yabo y'amafedenisi yagume yuzuye kuko rumwe ntacyo kigiye gufasha kuko aho ibyo biganiro byabereye ku rumwe nta musaruro uriko biratanga.
Murakoze Dinandos. Reka duhe ijambo Stanley agira icyo avuze ko byashikirijwe na Gordien na Dinandos. Avuga ko iyo bagiye mu biganiro atabikorwa birangurwa ahubwo ari amajambo gusa. Duga ku ijambo mushya na Estani.
Ego nanguye kuri Gordien mu bisanzwe bo tumva ko bariko barabona yuko abanyepolitiki bari hanze bariko barashyiramo kudashaka gushaka gike kugira bagumye bagumye batera udugararo mu gihugu bose ubona ko bariko baravuga bati yabasha kuganira ntibaganire ibishika rero kusaba amananiza nibijya navuze rero ni kuri damushimiye yatorere icyumviro na birebire hata nuko yavuze yashyigikiye ibyo yavuze ati niba ganira ibishika ahubwo mbere ibyo biganiro bibera hanze y'igihugu cyo kuri twebwe tubyumva uko ngira ababwiye kwibwira abazungu nibayivugira bazi ngaha batahuke mu gihugu bayivugire ngaha iyo twe turije twipfuza mugabo mu gihe bavuga ko umutekano wabo ukamite neza nibabiganire leta nigende babiganire batahe bafise umutekano kuko hariho uburyo bwinshi bwo kubakingira amakungu ashaka bishyemo ugushaka babakingire baze batahe mugabo bafise umutekano ngo batahe kwanza ubwa mbere bagarukire abantu babo bamerewe nabi ngaha amuyu nawe zuzuye ya
Dinandos kwizera
nawe nyene navuga cyo kimwe na anuze na Gordien nawe nyene aravuga nti leta abo bantu batavuga rumwe na leta ibashyira imbere imeze abanyagihugu niba ni imwe twese ziriho turavuga uno munsi Frederic woza ngaha i Bujumbura usanga uko wahasize atari ko bimeze wishi yaheze yarabaye bimeze nabi umuntu vraiment yaragorana kugira igidefinisi uje uno mubaya to turavugana ye bibiri n'ahantu abantu benshi bibaza ko twanda rero bisigura yuko uno munsi abantu turumuro uko urumva rero ibiganiro bayago baramire rero ni babanze twemeranye ni na leta ni babanze bumve ko umutekano uhari wewe ni gihugu
ama
ingorane gusa baganire kuri iki kibazo cy'ubukene bariko baragenda bagira amakungu bafashe Burundi
ndabona kanya katujanye
ko batahe baze gutegura amatora nicyo ariko baravuga bose bisanzwe baragaya
yari nifata y'abanyepolitiki kuko arega abanyepolitiki yagwa Frederic abanyepolitiki nuko kari abanyepolitiki benshi bari ngaha ubwo guharura bari hanze tukagwa ariko bari ngaha ukamukompara utusanga bo bari hiye ari bake pa raporo y'abari ngaha niyo bituma rero ariho bati sera demokratiki
ego muri demokrasi ariko nta muri demokrasi nkuko mubivuze Stanley nta ukumira abandi banyapolitike tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Elize Elize mwiriwe neza
mwiriwe Frederic
mwiriwe muri hehe Elize
ndi mu Rugombo
izina ry'ikirundi ninde
ngenda kuri iyo
ngenda kuri iyo dugakwijamo mu kanya gato ndabona kanya katujanye
ego denari fise icyo nagomba kubaza uyo mutumire ataristani nuko namwibagiye izina
itwa Lionel ndashibiye telefone meze nabi cyane gose yatunaniye yanse gose
ego umva Lionel hari gihe numvise yavuze ati ngo ubirakeneye yuko ngo uhajyamo ngo akigoro ngo kugira ngo ngo abanye politike batahe rega nuko telefone yiwe yanse nagoma ndamubaze rega avuze ati birakeneye yuko ngo hariho ngo icore piheba ngo nabagwanya leta baheba bisiguri iki nicyo nicyo cyari kibazo cya mbere hanyuma ikindi nacyo nagomba gukomereza mvuga nukuri jewe ndumva ngo kuva mu 1960 bavuga ati ngo cyari gihe cya instability politique kuri uno munsi harabayeho demokarasi hamaze kuza demokarasi rero icyo gihe cya instability politique nuko hariho intwaro zo kuza barafata ku nguvu none kuri uno munsi ko leta ivuga yuko yishimikije ingingo yawe ni yuko atamunaganira n'uwashatse kumutembagaza mbega bashaka leta yuko yohunyura igitegeko mbega amategeko ahari kugira ahunyogwe arengwe ikintu mbona n'ukuri umuhuza kugenda muri Finland kuganira na Senared nta kosa yakoze kuko Senared ntigizwe n'inkozi z'ibibi gusa hariho abataye umurongo ariko bogaruka ni byiza ariko n'ukuri twosaba leta yuko ibona yuko izo bigiye guhonyora amategeko n'izo yahonyore izo ganira nabo yategereza kuganira abitategereza kuganira nabo ibareke hanyuma twosaba yuko amakungu nayo natohonyora amategeko ashaka gukanamiza leta y'u Burundi ku ngingo zisanzwe zizwi
reka duhe n'akaryo ubundi mu wundi munywanyi Gregoire yarindiye mu kanya gatari gato kanya gato cyane rwose mwiriwe neza Gregoire
mwiriwe
murafite izina ry'ikirundi ninde
ndiho
kubwayo mu kanya gato cyane rwose umuntu umwe ikibazo cy'imvuro
mwavuze ngo tuvuge ibyo Benjamin Mukapa umuhuza w'abarundi ibyo uwo musaba turabasabye badushinire imbere kusabikanya ubutegetsi ko turiyamiriza ibi bintu by'umwengano bwami abantu baca bamenyera bigatuma ubutegetsi budakora neza ku mpamvu
ndabona na telefone ya Gregoire itameze neza ariko Stanley mugusozera mugira icyo muvuze ko bishikirijwe na Gregoire aravuga ko yosaba umuhuza kugira ngo ikaba sabe ntihabe intwaro zimeze nk'intwaro ziguma ku butegetsi na Elize akaba yashikirije ikindi cy'imvuro mudwe ku ijambo mu cy'umusozera mugusozera kandi no gusaba mugire namwe icyo musaba abazotungaje uganiro haba umuhuza asubiye kubonana na wa murwi twavuga haba umuhuza mpuzamakungu asubiye gutuma kwa barundi ikintu mwifuza kugwaruka cyo korwa n'ikihe duga ku ijambo muse umuntu umwe n'inusa
murakoze cyane re kuri Gregoire ariwe yanahereje erega bari cyaje ibintu umuhuza twerusaba ibiganiro bituma ngo leta iyitangire iguma ku butegetsi leta kuguma ku butegetsi ni demokarasi abantu igihugu gifise ubwigenge igihugu gifise uno mugihugu gifise ubwigenge mu kugenga hakaba n'ukuntu kuja ku butegetsi bitunganije uno mutwe n'amatora n'umwene gihugu nibyo bituma ubona iyo bahiganye ijyanwa ba imigambi ushaka wese ndetse n'abigenga bakajyamo hamwe urose ayo majwi bakayamuha murumva rero ko atari umuhuza yotegeka ko abacanke bariya ngo nibagume ngo nibahagarike inkunze uno munsi amategeko agenga abarundi araba abarundi acunganya abarundi nibyo gituma mbere ndetse na
Ego me, Stani, iranyibutse, ndabona kanya katujanye, nzosubira kubatera kamo, tugira ngo tuyage, ndagushimiye cyane gose, ndashimiye na Lionel Ndayizeye, turabashimiye abanyuranyi radio, ijwi ry'Amerika bose baduteye kamo, bagashikiriza ibyiyumviro, n'ibibazo byabo, turashimiye Nelson, engineer adufashe mu buryo bw'ivyuma, tukaba kandi dushimiye na Fatou Karara, yadufashe kwigiranya ikiganiro, turabifurije amahoro n'umugore wa mwiza mwese.